Agya America.
Iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri City Radio FM 88.3 ishuti ya bose mu Rwanda. Uburundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri web3@radio yacu voa.com. Mwiku mwenda Fideni Yongabo, tabaki kaza makuru ya achu, yukuri isaha, makuru dutegura tukana ya bashkiliza, tulimungoza achu mundu mbele ukwiri ndikiza achu mugira wa korona. Ubushikira nganji bw'u Butungane mu Burundi bwatangaje ko bugiye kugurisha icyamunara kuva kuri wa gatatu amatungo amwe amwe yabagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015.
Abo bose bariko baranyaga ayo matungo yaba leta canke biki bamenye ko bazobibazwa abo bacamanza abo bashikiriza manza abandi nabo umuntu yobwira nabantu bagomba kugura ivyo bintu bakaja ko bigura bazoba bariko bishira umugozi mwizosi.
Uyo ni Maitre Gustave Niyonzima aburanira aba matungo yabo agiye kunyagwa mu Rwanda. Urubanza rwa Paul Rusesabagina yagirizwa ibyaha bitandukanye birimo iziterabwoba wasubiye gusibishwa bivuye ku munganizi wiwe Maitre Gatera Gashabana atabonetse. Imbere yayo makuru tubanze duhere kuyavugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Amadou Toumani Touré yahoze ari perezida wa Mali yitavye Imana. Umwishwa wiwe Oumar Touré yatangaje iyo nkuru avuga ko yitavye Imana mu bucagucagu bw'uno munsi kwa kabiri. Yaramaze iminsi ariko yivuriza indwara y'umutima muri Turkiya ari naho yaguye afise imyaka 72. Imbere yo kuja kubandaniriza kwivuza muri Turkiya, General Touré yari yabanje kubaga umutima gihuti huti muri Mali. Perezida Amadou Toumani Touré yayoboye Mali kuva mu mwaka w'2002 gushika abasirikare bamukuye ku butegetsi muri kudeta mu mwaka w'2012. Yakuwe ku butegetsi mbere yuko aheraheza manda yiwe ya kabiri. Amaze gutembagazwa ku butegetsi yaciye ahungira muri Senegal hanyuma agaruka mu gihugu mu mwaka w'2017. Muri Mali bakunda kumutazira umusirikare wa demokrasi. Mu kiringo yari ku butegetsi igihugu cya Mali cyarahayagijwe n'amakungu nk'akarorero ka demokrasi mu karere ko muri Afrika yo mu burengero. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika ushaka ko haba gahengwe mu ntara ya Tigre ni mu gihe iyo ntara ivuga ko igisirikare cya Eritrea cinjiye ku butaka bwayo. Uwo muryango wasabye ko impande zose zubahiriza agateka kazi na muntu zikongera zigakingira abasivili. Muri icyo gihe inteko z'intara ya Tigre ziriko zitana mu mitwe n'inteko za leta ya Ethiopia zivugwa ko zafashe ikibuga cy'indege cyaho no munsi kwa kabiri. Inteko zitari nke z'iyo ntara zishikirije igico kibuga cy'indege cyo mu gisagara cya Humera kiri hafi y'urubibe n'ibihugu bya Sudani na Eritrea cyafatwa. Igisirikare cya Ethiopia cyafashe kandi barabara riva muri ico gisagara rija ku rubibe na Sudani. Abantu amajana n'amajana baramaze gupfa mu bitero by'indege z'ingwano no gutana mu mitwe mu ngwano itera yiyongera mu ntara ya Tigre. Itororokanizo ry'amakuru rya leta ya Ethiopia ryerekanye amasanamu rivuga ko ari inteko z'igihugu ziri ku kibuga c'indege cyo mu gisagara cya Humera. Yamara abanyagihugu muri ico gisagara babandanije ubuzima bwabo nk'uko bisanzwe. Itangazamakuru ryo mu mahanga ntirirekuriwe mu ntara ya Tigre. Ndaca abategetsi b'intara ya Tigre baravuga ku vyerekeye ifatwa ry'ikibuga c'indege cyo mu gisagara cya Humera. Saeb Erekat yaramaze imyaka aranira abanyapalestina mu bibazo byabo na Israel yitabye Imana no munsi kwa kabiri. Ejo ni mukankuza dufite ibindi.
Saeb Erekat yarafite imyaka 65 yitabye Imana nyuma yo gufatwa na COVID-19. Yaramaze imyaka ibarirwa muri 40 avugira abanyapalestina mu mishyikirano ibahuza na Israel. Kuba yaricaranye n'abayobozi ba Israel na Amerika mu myaka 1990 n'2000 byatumye muri iyi myaka ya vuba aba mu bagaragaye cyane mu ntambara y'amagambo n'ubuyobozi bwa perezida wa Amerika Donald Trump ku ngamba z'uburasirazuba bwo hagati. Ni umugambi wateganyaga guha Israel ubugenzuzi bw'amacumbi y'abayahudi n'ibice binini byigaruriwe by'intara ya Cisjordan. Cyakora nyuma y'uko ibiganiro by'amahoro biburiyemo mu 2014, Erekat yakomeje gushyigikira atajenjetse ishyirwaho rya leta ya Palestina ikabana n'iya Israel nubwo byafata imyaka 50 nk'uko yabyivugiye. Erekat nk'umunyamabanga mukuru w'umuryango wiyemeje kubohoza abanyepalestina Palestine Liberation Organization PLO mu magambo ahinnye ku itariki ya 8 y'uku kwezi kwa 10 yavuze ko yanduye virusi ya corona. Mu myaka 3 yabanje yari yabazwe ubwo yahabwaga igihaha gishya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikaba byaratumye ubushobozi bw'umubiri we bwo kwirwanaho bugabanuka. imihango yo kumuherekeza iteganyijwe ejo kwa gatatu mu mujyi wa Jericho mu ntara ya Cisjordan.
Urakoze Eugene. Kuri uno munsi wa kabiri abantu bashirika kuri 30 bitwaje ibigwanisho bari kumwe n'umugwi munini w'impunzi z'abanya Ethiopia bahungiye mu gihugu cya Sudan ibindi kuri inkuru Oriane itangishaka arabidushikiriza.
Ikinyamakuru cya leta ya Sudan Suna cyatangaje ko impunzi z'abanya Ethiopia bo mu karere ka Tigray zajabutse umupaka zinjira muri Sudan. Nyuma yaho ibihugu bya Sudan na Ethiopia vyemeje amakuru avuga ko uru ruhagarara rumaze indwi rubera muri Ethiopia rwahitanye ubuzima bw'abantu amajana n'amajana. Ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika risaba impande zose ziriko ziratana mu mitwe guhagarika intambara. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Ethiopia Abiy Ahmed yaronse umudari mpuzamakungu w'amahoro aherutse gutangaza ko igisirikare ciwe kigiye guhagarika mu maguru masha iyo ntambara iriko ibera mu karere ka Tigray aho abanyagihugu bafite ibigwanisho byinshi. Avuga kandi ko agiye gukora ku butegetsi leta yaho avuga kwitemewe n'amategeko kubera ako gace k'igihugu gasinzikajwe n'intambara. Biragoye kumenya uruhande rwatanguye iyo ntambara iri hagati y'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho n'igisirikare. Igihugu cya Sudan kimaze kurungika inteko zishika ku 600,000 kubungabunga umutekano mu ntara ya Tigray naho igihugu cya Ethiopia kitashatse kwereka isi ibibazo nyavyo bibera muri ako karere k'icyo gihugu.
Ayo yaramwamwe mu makuru avuga hijyano hino ku isi muhandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Abashobora kudushikira kuri internet ni kuri web3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Burundi ahushikiranganje bw'ubutungane mu Burundi katangaje ko bwiye kugurisha icyamunara kuva kuri uyu wa gatatu w'indwi amatungo amwamwe yabagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Yena ayo matungo baragabisha ko abazohirahira bakabigura ko bazofatwa nk'abaguze ivyibana. Urubanza rw'ayo matungo ruramaze gushingishwa muri sentare nkuru y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko kuva mu mwaka uheze w'2019. Pia kwawe niyo nkuru adufitiye ibindi kuri inkuru ari Kigali mu Rwanda.
Kuri uyu wa kabiri niho hatangura kurabwa icetse ibikoresho bitegekanijwe kugurishwa biri mu nyubakwa z'ubushikiranganji bw'ubutungane ahahoze hari ibiro by'umukuru w'igihugu muri karitsiye ya Rohero hagati mu gisagara ca Bujumbura. Abagiye kubiraba bemeza ko bigizwe n'imodokari, amapikipiki, intebe zo kwicara ko mu nzu z'abanyacubahiro, ibitanda, imatera, ibikoresho byo mu biro nk'imashini nyabwonko nizo bikorana zo kwandika canke gusohora inyandiko bita mu Gifaransa imprimante n'ibindi. Ibyo byose ni bimwe mu matungo y'abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 bafunzwe canke bahunze igihugu byakuwe mu mazu yabo nayo nyene yafashwe na leta. Ubushikiranganje bw'ubutungane mu itangazo bwashize habona busigura ko ari mu ntumbero yo kubibungabunga kugira ngo ntivyononekare ndetse bibandanye bigirira akamaro igihugu no gukinga ko binyuruzwa. Nubwo biruko bene vyo bobo siko babibona bemeza ko bariko baranyagwa utwabo. Christine Ninahazwe nimenya na mufasoni wa generale Hermenegilde Nimenya afungiwe igitega yagirizwa ko ari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi yavuganye n'Ijwi rya Amerika yari mu buhungiro.
Nta siguro nini no bironkera bene kubikora nibaza ko ari bo bakwiye kuduha umuco canke bazowuduhangira ntibarabironkera umwanya. Baracasiganwa n'amasaha, baracasiganwa n'iminsi kuko urabona ko babifashe ejo bundi nta minsi 10 irahera bifashwe. Ico bihutiye ni kugurisha icinyegeje inyuma coco kiriho kandi ukuri ngira si kwinshi kuko ibifise ukuri birasigurwa bikamenyeshwa bene vyo. Hanyuma ingene tuvyakira n'umubabaro wumva tworeka kugira umubabaro gute abana batswe uburenganzira bwo kwitwa Barundi umuntu maze kumwaka haba ukamwaka ico mutunze ukamwaka byose ubumubwiye iki? Umubwiye uti ndakwirukanye kuri ubu butaka bwanje turirukanywe ku butaka bw'u Burundi.
Mu biriko biragurishwa harimo n'ibikoresho byegukira ikigo Mezo Shalom. Washinze icyo kigo Marguerite Barankitse yabwije Ijwi rya Amerika ati
ivyo bintu bariko barakoresha bagurishije hako bidafasha bene wacu ibibondo byanje bikagumangaho izo modoka zikagumangaho bo bigurisha bagafasha imfubyi bagafasha abana bo mu barabara cyo bakiko novuga biriko birakora ibyo byari byagenewe kuko ibyo bintu ntivyari ibya mezo shalom ngo itunge mezo shalom yari ngaho ngikigo gifasha impfuvye gifasha bagowe
ibindi biri mu bizogurishwa ni vya General Cyril Ndayirukije agira kabiri mu bashatse gutembagaza ubutegetsi umuhinga mu vy'amategeko Maître Gustave Niyonzima we waburira abo hirahira bakagura ivyo bikoresho mu kiganiro cihariye haje ijwi rya America Maître Niyonzima yemeza ko iryo gurishwa rice kubiri n'amategeko
abo bose bariko baranyaga ayo matungo yaba leta canke biki bamenye ko bazobibazwa abo bacamanza abo bashikiriza manza bariko bakora ivyo bamenye ko hari itegeko ryo mu 2014 umushikiranganje w'ubutungane yari yaratoye ico bita action recursoire kuko zikibi leta ishobora kubimwishuza ati warateye agahombo leta uzobibazwa kuko abo bariko baranyagwa bazoshingisha imanza yababo yababana babo canke abuzukuru leta isubira ibibishure abandi nabo umuntu yobwira nabantu bagomba kugura ivyo bintu bakaja kubigura bazoba bariko bishira umugozi mwizosi bazoba bariko bakwegera uruvyaro rwabo ruzobibazwa ruzovyishuzwa bazoba baguze ibintu atari rwabo kandi bazokwishuzwa bazoba bataya amahera yabo kandi mumenye yuko hari ibintu vyinshi kubera ibintu abari ivyo umuryango bidatwagwa gutyo
bene vyo baba abafungiwe igitega canke barahandi baganiriye n'ijwi rya America eka naba bamenyesha ko bazokwitura ubutungane bw'u Burundi na mpuza makungu
kwitura sentare mpuza makungu navyo nzokwegera ababizobereyemwo bampa impanuro ivyo nzosanga mfite uburenganzira nzobikora ni Burundi none ko tutayitwara nararondeye mu avoka kirashingisha imanza
kuko ubwa mbere hoho mezo shalom sipushiste niyo bari Maragarita naho none Maragarita kuba mwitiranya na institution kandi nibaduciriye urubanza je araho naserutse ngo bampa uburyo bwo kuvuga ko jewe ntari umupushiste zo kwitwara nyene
ubwo butungane mpuza makungu abenshi muri abo baramaze kubwitura urunane rw'abashingwa manza kavibe rwashengesheje urubanza rwa bamwe mu bo amazu n'ayandi matungo yabo yafashwe ubwo rubanza ruri muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko haraheze umwaka Maître Gustave Niyonzima icyagira cyo twa rugo runani ari mu batwaye ibirego yarusha muri Tanzania avuga ko izo manza ziriko zishigwa mu ngiro zitararangira mu masentare igurishwa nyezi na muri cyamunara givyo bikoresho ritegekanijwe guhera kuri uyu wa gatatu gushika ku munsi wa gatandatu ubushikiranganje bw'ubutungane buvuga ko amafaranga azovamwo azocacigwa mu kigega ca leta nico kimwe n'amazu y'abahunze bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi apangishijwe amafaranga avamwo ashigwa mu kigega ca leta intwazangabo mu gisirikare zishika kuri 21 zagirizwa ico caha zeruka gucirwa urubanza abenshi muri bo baciriwe umunyororo wo guherayo abandi bacirirwa gufungwa imyaka 30 abandi imyaka 5 yamara nka bose barunguruje urubanza Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya America
urakoze Pierre Claver mu Rwanda urubanza rwa Paulus Sabagina yagizwe ibyaha bitandukanye birimwo iziterabwoba rwasubiye gusibishwa bivuye ku mwunganizi wiwe Maître Gatera Gashabana ataboneze kuko ari mu rundi rubanza yarusha muri Tanzania Asunta Kaboyi adufite ibindi kuri iyi nkuru ari Kigali mu Rwanda
Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasubitse urubanza rwa Paul Rusesabagina ujuririra gufungwa by'agateganyo kuko umwunganizi we Maître Gatera Gashabana atarahari mu rukiko uyu munsi wa kabiri hifashishijwe ikoranabuhanga uregwa ari muri gereza yasabye ko ataburana kuko kugeza kuri wa kabiri atari yakaburana n'umwunganizi we Maître Gatera Gashabana Bwana Rusesabagina ahita asaba urukiko ko rwasubika urubanza akazaburana yunganiwe umucamanza yahise asoma urwandiko yandikiwe na Maître Gatera Gashabana aho yasobanuraga impamvu atabonetse mu rubanza rwa Bwana Rusesabagina Maître Gatera Gashabana yasobanuye ko atabonetse mu rukiko kuko ari mu rundi rubanza yarusha muri Tanzania yavuze ko kugira ngo abashe kugera mu Rwanda bisaba kubanza kwipimisha COVID-19 kandi muri Tanzania ngo bamuhaye iminsi 5 kugira ngo abone igisubizo Gashabana mu rwandiko rwe yandikiye urukiko yakomeje asobanura ko nagera no mu Rwanda bizamusaba indi minsi byibura ibiri ngo bamaze kubona igisubizo cya COVID-19 yanzura ko urubanza rwakwimurirwa ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibi ari ugutinza urubanza kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kandi ngo ubusanzwe rugomba kumara iminsi mikeya. Umushinjacyaha avuga ko ariko ari uburenganzira bw'uregwa kubona umwunganizi. Urukiko rwavuze ko uregwa afite uburenganzira bwo kuburana yunganiwe, rutegeka ko urubanza rwe ruzaburanishwa tariki 20 z'ukwezi kwa 11 nk'uko uregwa yabisabye. Mu minsi ishize nibwo byatangajwe ko Maitre Gashabana ari mu bavoka bashyizweho n'umuryango wa Rusesabagina kuza kumwunganira. Yari kumwe n'umubirigi Vincent Lorque, we waje kwangirwa kunganira Gashabana. Umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda Julien Kavaruganda ibyo yabibwiye Ijwi rya Amerika ko uyu mwavoka w'umubirigi atahawe urwo ruhushya kuko atari yujuje ibisabwa birimo kuba nta mikoranire iri hagati y'urugaga rw'abavoka mu Rwanda n'abavoka b'Ububiligi. Rusesabagina Paul amaze kwitaba urukiko inshuro ebyiri atunganiwe kuwa gatanu w'icyumweru gishize, ahasobanuye ko urugaga rw'abavoka mu Rwanda rwasubiranye abavoka babiri bari barahawe inshingano zo kunganira Bwana Rusesabagina. Abunganira Rusesabagina bari batangarije Ijwi rya Amerika ko mu gihe umukiriya wabo yatangiye gushyiraho abavoka hemba bo batakomeza gukorera ubu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Turagushimiye Asumta. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Ishyirahamwe BYW rihurikiyemo urwaruka rw'Abarundi baba mu bice bitandukanye by'isi rukakurangura igikorwa cyo gufasha kubaka Ecofo Ndagano, ishure shingiro riri mu misozi iri hejuru y'igisagara cya Bujumbura aho bita Bujumbura Rural muri komine Isare. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye na Dalia Nimpagaritse, umuyobozi w'iryo shyirahamwe ry'urwaruka Burundi Youth Worldwide, atangura mubaza BYW uko rikora n'icyatumye bahitamo gufasha Ecofo Ndagano.
BYW ni runani rw'urwaruka rwagiye hamwe, urwaruka rukaba rw'Abarundi ruri mu mihingo yose y'isi, ni ukuvuga mu bihugu bitandukanye, hamwe bifatanyije n'abari mu Burundi, bashyizeho urwo runani kugira ngo babere ihuriro aho bahurira, bashobore kuyaga kumenyana, bahije kumenyana bashobore kubona ibikenewe, hama bishobora kubateza imbere bo nyene no guteza imbere aho baje bava mu makominote mu Burundi. Nkuko dusanzwe tubizi ko igihugu cyacu kigikeneye byinshi, kandi twese umwe wese mu byo ashoboye afite icyo yoterera. Ni muri iyo ntumbero twa nyamukuru twahimirije urwaruka rw'Abarundi bose bari mu mihingo itandukanye y'isi gushyira hamwe, kunga ubumwe, tudakumiranye, umwe wese mu bushobozi bwiwe kuza hamwe. Hama ubwo runani mu bisanzwe bitako rumaze umwaka rukora, mugabo twari tugishyira hamwe ukuntu ibyiyumviro, ukuntu twokwandikisha mu mategeko yagenga igihugu cyacu, yagenga amashyirahamwe adaharanira inyungu zabo cyangwa z'amafaranga, ni ukuvuga ama NPOs, non-profit organizations, kugira ngo yemegwe n'amategeko muri minisiteri ibijejwe, ariyo minisiteri ijejwe
ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu.
Yego. Muri icyo gihe tukiri mu kwiyumvira kuko byasaba structure ikomeye abaza gusinya, twariyumvira ati anatanda ko dukora ivyo turashobora kuba turamenyana caduhurira muri platform iri virtuel, ni ukuvuga iri kuri WhatsApp. Naho tutari tuzi na nyamaso mu yandi jenja ndakreiyo groupe WhatsApp, hama turarekrita abo ba jeune Burundi bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, mbere turashyiramwo n'aba jeune Burundi imboneza bariko barakora ibikorwa bihambaye ngaha mu Burundi bamaze kumenyekana ko bitanga mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Nabo nyine turabazana kuko ntitwashatse kwitwa ko turaba diaspora gusa, tubazanye muri icyo gihe twari tukimenyana dutangura kuduga imisozi tubigira nka sport hama umunsi umwe turiko turaduga iyo misozi nka hike isanzwe tugwa kuri nyashure turibonye tubona nyene iri mu makondisi atameze neza yari jewe n'abandi bajene bakiyo bangaha mu Burundi turibonye turarifotora turibaza ati none iri shure rimeze gute ko rikameze nk'amashuri tumenyereye kubona Ibujumbura yikwije yubatse neza yafise equipment yafise amadirisha akwiye kuko icyo gihe hari mu buruhuko muri 2019 mugabe icyo gihe imiryango yari yuguruye turinjira tubona ni hashemeye turavuga ati burya tuzubaza neza abahaba muri no kominote n'ishure ryatangura tubaze iry'iri shuri ryuko byifashe turamanuka turatanga mesaje muri WhatsApp group tuti twabonye ishure vraiment ritameze neza ahantu twariko turinonora imitsi muri iyo misozi ihanamiye Bujumbura hama rero abandi bajene bo hanze baribonye bati ishure nk'iri riracyabaho aho nyine hafi atari kuvuga ngo ni ruguru cyane mu misozi yo hagati duti naha nyene ati ntitunahazi neza ariko twagiye turabaza abaherereye ingene yitwa baratubwira ko ari ku musozi bita Ndagano nuko nyine icyo cyiyumviro cyaje urumva rero abo bajene basaravuga ati none twokora iki basa rero babikishije kuri jyewe n'abo twari kumwe ngaha baratuzeza gusubirayo ishuri ryitanguye muri septembre 2019 akigenda mu tubaritse neza nyine iryo shuri ryitanze hama natwebwe nk'abajene nk'urunani rw'urwaruka rw'abarundi twumve ko hari icyo na kimwe twofasha icyo gihe ntitwiyumvira kuko twari byinshi ariko twisanze twamaze kuba interese narijya atari kure cyane ya Bujumbura muri icyo gihe rero BYW byitwa ko yari imaze gukora utundi tuntu duto duto nko gushyigikira abantu bashyikiwe n'umwuzuriro wo kuba intarekwa naho nyine twararezinze amafaranga hagati yacu urumva ni muri ka ka WhatsApp group bwabo icyo nicyo kintu byitwa ko cyateye ikikorwa kinini cya mbere twagiye duhurirako rero ubwo runani rusarugumaho noneho uko izina ryari ryamaze gutorwa mugabo turavuga ati malgré ko tutarajya kwiyandikisha tukaba dufite intumbero yo gushyigikira igihugu twavuyemo ni kominote mu kwiteza imbere ikubera iki none kitoba ikintu malgré ko tutariyandikisha nk'urunani rubuzwe kubera ko tutobwira n'abandi bajene bose tubereke ibiri ko biraba duhereye aha nyene hasi ahantu twabonye rero nuko BYW vyitwa yuko yagiye hamwe iratangura icyo gikorwa
ndumva ko ari ibintu biteye igomwe uko kuntu urwaruka rw'abarundi bari mu Burundi n'abari hanze bifatanyije bagakora iki gikorwa gishimishije kandi kitoroshe mukaba mwaragiye hamwe mu buryo bwumvikana ko butunganije neza kandi burimo umwumvikano wo gushaka guteza imbere igihugu cyabibarutse. Reka tuhindukire ku mushinga nahe ndabazaniye mushinga nahe Lambert, mumaze igihe kingana gute mwigisha aho ku ishuri rya Ecofo urugwaruka rwagendeye rukabona uko byari byifashe rubona bidashemeye bidakwiye kuba uko onye wewe warusanzwe uhakora igihe kingana gute?
Jewe namaze imyaka ine ndakorera nahaje mu 2017 imyaka itatu muri Ntunga imyaka itatu ndakorera nahaje mu 2017 nasanze abanyeshure bigira mu masomero atameze neza n'amasomero atarasize isima hasi atarasize isima ku mpome intebe kubera yuko uko umuyobozi yabivuze yari ingabirano twari twahawe na UNICEF zari intebe zari zikozwe mu makaroton hanyuma rero harageze igihe imvura yaguye amashuri yaguruka bibaye n'ukuntu atari yubatswe mu buryo bukomeye kandi bizinyagiwe zivunagurika abanyeshuri bakabura aho bicara nisanzwe amashuri atameze neza aho n'amadirishya atari ariko usanga abana bari kubariga bari mu makomisiyo atameze neza
birumvikana ko kumbure indongozi z'ishuri zishobora kuba zarakoze ibikorwa bitandukanye byo kugira ngo bagerageze gusananura kubaka ibi birasi byo byaragiye biraguruka nk'uko twabyumvise mu nkuru hari abagira neza mu baba mwarituye nk'ishure uzi cyangwa abayobozi baba barituye muri icyo kiringo cyose ibyo bibazo byagiye biraba kuri iryo shure ibyo byagiye biragenda gute mu kugerageza kuryubaka neza hama ntibyakunda gushikaho BYW iza ikagerageza gute
ikintu nyuma gatoyi ishure rigitangura yari ryubatse mu matafari y'inombori matafari gaturiye adahiye buke ababyeyi bahize hamwe na tuza abarezi n'abajejwe intwaro baduha amabati twaragerageje kubaka ishure y'amatafari ahiye ngiryo azazagira ibyo bibazo ariko rigurutse komine yaradufasha ikaturonsa amabati hanyuma ababyeyi nabo bagaca biyungunganya bakarondera ibiti imbaho turasigaye tugasakara mugabo ishure wasanga atari kimwe isomero ryiza abanyeshuri bashobora kugira bashobora kwigiramo hanyuma bashobore no kumenya uko biga mu makondisiyo nabi intebe zaravunaguritse bashobora gutwara n'umusonga bibaye n'ukuntu amakondisiyo bari mu nzu nziza
birumvikana ko bitari byoroshye cyane cyane ko nk'uko Dalila yabivuze abenshi badakeka ko rishobora kuba ryari ryifashe uko ryari ryifashe cyane cyane kuri ubu rwaruka ruba mu mahanga akenshi ntiguyumvira yuko ibibazo nk'ibi bishobora gushikira amashure cyangwa abana bakaja mu bibazo nk'ibi mu gisagara none tugarutse kuri iryo shirahamwe BYW mwari bwumve ibikorwa nk'ibi by'urwaruka rw'abarundi baba mu mahanga baza gufasha aho mwari muherereye
agomba kosore gatoyi iryo shuri ntiriri mu gisagara cya Bujumbura
muri Bujumbura
riri hejuru ku misozi yananiye igisagara cya Bujumbura BYW bari bakumve ibikorwa ryakoze yanabivuze Dalila yuko ishyirahamwe rishyashya hanyuma twe twaranezerewe cyane tubonye ishyirahamwe ngiri rigize impuhwe rikaraba bakabona abajene batoyi babo amakondisiyo bariko barigamwo bakavuga bati reka turabe tuje kwifatikanya n'ababa mu karere muri Misungararo twubake amashuri ameze neza aho abana biga bameze neza kuko bari kubariga amakondisiyo ameze neza n'umwimbeza kumera neza n'ahandi hoho wasanga intumo hameze nabi cyane rwose ukuntu abanyeshuri bariko bariga ntibyari byoroshe ariko ukabigisha twara bibanye nuko kuntu abantu hari hamwe aba hameze
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9 ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Nshuti z'ijwi rya Amerika ni kuri iki kiganiro dusozereje ko amakuru yacu yo kuri isaha dushimire abaduteze amatwi dushimire kandi engineer adufashije mu winga bw'ivyuma nafatuwa ni maskarara yadufashije kwegeranya ibi biganiro byabihagarariwe na Frederic Nkundikije kuri micro ari kumwe nanjye Fidel Yonga twasezeye tubifuriza mwese ibihe byiza kandi tubararikira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.